w'umupira w'amaguru cha Bushaza mu gisagara cha Kirundo ahari ko habera ibirori byo kwigina imyaka 53 uburundi buronse ntayi ukwikukira ni jambo buramatari w'intara ya Kirundo yashikirije abanyagihugu avuga ko nubwo uburundi bwikukiye imigwi incungu y'ukwikukira yari yaremeye kugwanya yibonekeje cyane mu ntara ya Kirundo muri bino bihe by'amatora
imyaka yo 53 irarangiye abarundi twikukiye ibendera ry'abanyamahanga riramanuka ibendera ry'igihugu cyacu riraduga kwa gukubitwa inkono 8 vya bimoko ya masoro n'amagi abarundi batwitangiye baje muri abazungu byose birahava umugara atari umugani yari yaravuze yuko hari imbiri hari habangushi hari ibisuma no mu ntara yacu abo twogereranya nkabo bariho mbega bakwiragiza inzandiko tagira umukono bacyoza inzego bacyoza mbese n'umukuru w'igihugu ntitwogereranya niyo mihimbiri kwa gasore yavuga mbega birirwa bararementanya batera ubwo abene wanyu ngo hunga ariko bobo ntibanahungega abo bo ntibo twogereranya niyo mihimbiri kwa gasore yavuga
abarongoye imigambo itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi ntibitavye ivyo birori bari bahangayikishijwe n'abanywanyi babiri b'umugambi gambwe MSD bariko bavurirwa mu vyumba vy'indembe mu bitaro bikuru vyo mu Kirundo bagiriza imbonera kure za CNDD-FDD ko arizo zabakubise guca aba matora babagiriza ko bariko bakwiragiza zandiko zitagira umukono zihubisha abaja gutora abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bati abazungu baragiye ariko ikimoko bagisigaranye abategetsi ndi maso Prosper arongoye umugambwe MSD
bakwiswe n'imbonera kure zari zirongowe n'uwitwa Abere azitwara ku gihugu kw'intara bara bakubitaho babagiriza ngo bafise ngo ipapuro bidasinye ko ngo bibuza ko abantu baje mu matora MSD yaratanze position yayo iravuga yuko tutazoja mu matora nta mpamvu rero nyimwe yari gutuma umuntu araragenda icyo natawe ivyo ipapuro aje kwitama bashaka kwica mutoyi wanje muganda azikoreje bariko bararondera kuko uwo mutoyi wanje niwe twama turi ku mumisi yose niwe nyunguruza niyo muto baciye bayiturira ugabo urabona bayituriye nubu bariko baritegembya muri uwo munsi mukuru bita ngo wa independence abakubiswe twazanye mu bitaro barembye bavuye mu gipolisi bafunzwe naho mba twavuga ngo nukwikukira kwa hega
uburongo uyu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo avuga ko intambwe bageze ko inyuma y'ukwikukira ku Burundi ishimishije Nestor Nzeyimana arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo ati ntambonera kure iroti hohotera abandi bantu
turavye rero igene icungwe kwikukira ku Burundi mu gahunda duvuga kwa gasore yaharaniye intayo kwikukira ikaba natwari naryo shingiro ryo mu mugambwe wa CNDD-FDD ndabona neza yuko aho tugeze Uburundi umaze gutera imbere hamaze kuragwa byinshi ari mu bijanye n'imibano politike n'ubutunzi ndabona neza ko bishimishije
ku ruhande rwo abari mu migambo itavuga rumwe n'ubuti ku butegetsi bavuga bati ikimoko kiracaboneka
nta muntu w'imbonera kure muri bino bihe afise imigambi yo kuja guhohotera uwari we wese ahubwo aba babivuga biravana n'imvuzi yo canke iyo bayagiriwe nabi n'uyu canke uriya icyonzi nuko uyu muntu yahohotewe canke akagira icaba na kiriya inzego z'ubutungane hari akwiye kwitura kugira ngo bamutunganirize
idefire ry'umunsi mukuru wo kwikukira ku Burundi mu ntara ya Kirundo ntiryabaye rirerire nk'uko vyahora habonetse ubuke bw'abanyeshuri bahora bavyita ku bwinshi mu mashuri mato mato n'ayisumbuye idefire ry'abasirikare n'abapolisi ryahora rikwega abanyagihugu benshi naryo nyine ntiryabaye mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika